Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe neza, ni Thomas Kamiri ndugiye kubagezaho amakuru. Ijwi rya Amerika ni kuri internet veo radio yacu vewa news mumbabare nako radio yacu vewa.com, hanyuma no kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Tubasaba yuko mwadukurikiranira mukabaza neza ibintu ukuntu byo babyagenze umuntu n'ukuntu yoba yanitswe.
Uyu ni Evelyn niyo kwizera, umugore w'umucuruzi waraye wishwe muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke mu Burundi. Umucuruzi rero ku mutumba bwayi wa zone Buseruko muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke yaraye yishwe n'abantu bataramenyekana kugeza ubu. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanya nka yaduteguriye inkuru.
Uwo mudandaza azwi ku izina rya Habonimana James, ikiziga cy'ibi catowe mu gitondo cy'uno wa mbere, aho biboneka ko abamwishe bamunize bongera bamukubita amahiri. Ibyo byemezwa n'umukuru wa zone Buseruko yishikiye hato ico kiziga.
Twebwe ubucago cyago niho twumva ko hari umuntu babonye yishwe ari kiziga. Hanyuma twaciye tuhagera dusangana uwitwaje Musi Habonimana, twari twasanze haramwishe biboneka ko yoba yarakubiswe. Kigaragara n'amaraso twabonye ava mu kanwa n'mu mazuru. James arasanze ari umwenegihugu yikora witwa iwe umudandaza.
Umukenyezi w'uyu yari yatswe ubuzima, yahora ari umudandaza w'indagara n'intuntu nyinshi. Avuga ko yarindiriye ko ataha kuri Uwimana arahebura, none yasubiye kumubona ari kiziga.
Je urabona yari yagiyeje mu rugombo amajije kuvayo, twagize mutwenze numva barampamagaye nka saa 11 ngo umuntu ngo wawe ngo arambaraye mu ibarabara. Yaragiye kurangura imikeke niyo yahora adandaza. Twumvise babitubwira uko nyene mu mutwenze niho babitubare nka saa 11. Hama tuca tuza twirukanga n'abantu nabaje kubitubwira niho tuca tuja twirukanga twese. Ntabwo dushobora gutahura icyo bacyamwishe kubera tubona abaniganiye hano. Ntabwo tuzi ko ari abamunize bamusopa amafaranga yose yari afise yose bayatwaye. Ego yari umudandaza, yadandaza imikeke, akadandaza n'indagara no mu rumonge yahora ajyayo.
Umupfasoni Everine niyo kwizera asigaranye abana bane, avuga ko bigiye kumugora gutunga uruvyaro umucanje we wamusigiye. Mu muryango w'umuhisi Habonimana bavuga ko batazi ico uwabo yazize, kuko atamatati bari bazi yari afitaniye n'uyu cankuriya. Uwo mupfasoni incuti n'ababanyi biwe basaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu.
Tubasaba yuko mwodukurikiranira mukabaza neza ibintu ukuntu byo babyagenze umuntu n'ukuntu yoba yanitswe.
Jewe ukora mubonye nabonye ko yapfuye yishwe bunyamaswa agandaguwe n'abantu tutarashobora kumenya. Ntibabijejwe ni bakora amatohoza kugira ukuri kumenyekane.
Ico kimwe n'umuryango wiwe Habiyambere Emmanuel arongoye zone Buseruko, avuga ko uwo mugabo yari agandaguye bunyamaswa yahora ari intungane. Umukuru wa zone Buseruko avuga ko inyamiramabi yishikiye mu gitondo co kuri uno wa mbere kuraba ivyabaye, kandi ko izatanguye amatohoza ku bisabwa n'ababuze. Uwajejwe intwaro muri zone Buseruko avuga ko nabo bafashanya mu vy'intwaro bagiye gukomeza amanama y'umutekano.
Twebwe ubwa mbere hoho tumaze kuvyumva twamenyesha inyamiramabi, inyamiramabi zahageze nazo za amatohoza. Hanyuma twebwe ubwa mbere ni guhumuriza tukabandanya na twebwe nyene dukurikirana igihe twokumva kanyangenda kacanye no kirupfu gwe twabimenyesha inyamiramabi zikabikorerako. Uko biri kose turaguma tuvuga nabe n'igihugu wagifise icyazi akitubana nacyo twumva tugishikiriza inyamiramabi kugira ukuri kumenyekane, kuko nibara karere.
Kuva uno mwaka wa 2017 gutangura, abagabo bane nibo bamaze kwicwa muri ubwo buryo nk'uko byemezwa n'inyamiramabi zikorera muri komine Mugina. Ayo makuru avuga ko babiri bishwe bagirizwa ko ari abarozi, bandi babiri harimwo uwo wa nijoro ari abadandaza bishwe n'abasuma babategereye bariko bataha imuhiri wabo muri komine Mugina y'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Nk'uko mubizi, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu ni umunsi w'abakozi mu bihugu byinshi byo ku isi. U Burundi nabwo bwifatanije nabyo. Ibirori byabereye imakamba ku rwego rw'igihugu byari biyobowe na President Pierre Nkurunziza. Eloge Wirikaneza yaduteguriye inkuru.
Celestin Sabimana icyegera cyo twaruna n'impuzo amasendika Kosebu yavuze ko hari ibintu byinshi urwo runani rushimira leta imaze gushira mu ngiro utorero yatanze nigenwa ry'umugwi w'igihugu ubuganirira mu bibazo n'ingorane hagati ya leta abakoresha n'abakozi hamwe n'umugambi w'igihugu wo kugwiza akazi ariko rero kubijanye n'uwo mugambi Sabimana hari ibyo asaba kugira ngo ugende neza
tuboneyeho gusaba ko gifata cya leta kigeze gushira mu ngiro uwo mugambi bita OBM Office Burundi d'Emploi d'Amendev choronswe uburyo bukwiye kugira gishore gutunganya akazi neza n'imigambi rashe yo kugwiza ubuzi cyane cyane bukoresheje abantu benshi imwe bita imo hotentance d'Amendev ibyo nabyo bikaba ari uguca amabarabara kugwiza umuyaga nkuba guteza imbere uburimyi n'ubworozi hamwe n'imyuga itandukanye ibyerekeye urwaruka ruri mu mashuri rutaronka akazi yo ruhejeje leta yoshyiraho politiki nziza y'inyigisho zijyanye n'ubuhinga yotuma baronka cyangwa bagashinga akazi kabo
mu bashinga akazi kabo harimo urwaruka president Nkurunziza ashikiriza ko leta rongoye bafitiye imigambi ya hafi
mu minsi yavuba kandi hagiye gushigwaho umugambi w'igihugu wo kugwiza akazi kugwaruka cyane cyane guhagati mu gihugu uzotuma abantu benshi bagifise ishaka ryo gukora baronka akazi mbere akazo haronkera n'inyigisho z'imyuga zizotuma bacha bitunganiriza imigambi bakoresheje amahera avuye muri ibyo bikogwa kugira imigambi nk'iyo irame bisabwa ko ibigega byo kuziganya no kugurana na bito bito bitera mu iterambere ry'abene igihugu abajejwe intwaro nabo bakurikiranira hafi irangugo giyo migambi mu ntara n'amakomine bajejwe turasabye kandi amabanki nabo bose batanga ingurande kudaca inkokora abafite imigambi myiza mu kubaka inyungu z'umurenge ngera nibategere ko amahera bakoresha ava mu bantu baheze bagira uruhara mu iterambere ry'abantu
iryo terambere runa niko siburusanga ridashoboka mu gihe gisata cy'abantu bakora urudandazwa ruto ruto rutagenwa n'amategeko y'akazi secteur informel mu gifaransa rudatejwe imbere
kwago twibutse bariko batwumviriza bose ko ico gisata kidafite amategeko y'akazi gushika n'ubu gisazwe kirimo abakozi benshi ariko gituma tunasabye leta yuko yoboroherereza mu byo gusiga amasendika ko ayo masendika abafasha kurondera amategeko yobagenga twagomba dusubire gusaba leta ko inzego zayo zitosubira kuburabuza abantu bo muri secteur informel bariko bararondera ubuzima bongera bateza imbere igihugu akarorero ni barya badandariza mu mabarabara
runaniko sibo runasaba kwitangwa ry'akazi ryoreha gukorerwa mu gifuri
kwitangwa ry'akazi mu bisata bimwe bimwe n'uburi kirangwa mu kimenyane nibiturire byo navyo bikaba ari bimwe mu bintu bikuru bikuru bituma imiryango isubira inyuma mu iterambere turasubiye kandi gusaba dushimitse ko mu gutanga akazi ko imigwi ibishinzwe ariyo yo bikorera ku mugaragaro
ibyo gukorera ku mugaragaro na president Nkurunziza bihanura abarundi bakorera mu bisata bitandukanye
tuvire hasi imwe tugwanye urudandazo rutemewe n'amategeko cyane cyane ubwo ubutare ikawa n'isukari twongere tugwanye twivuye inyuma abatanga n'abajya ibiturire nk'abakozi muzi ingaruka mbi z'igiturire nimushigikire umugambi w'igihugu wo kugwanya ibiturire mu bituze kuko ibiturire ari umwansi w'akazi umwansi w'iteka umwansi w'iterambere rya bose n'urugamba rero rwa twese
nkuko byama ku munsi nk'uwo umukuru w'igihugu yatanze ubushimwe ku bantu n'ibisata abona ko bakoze neza kurusha abandi abaronkeje udushimwe harimo ubushikiranganje bw'umutekano komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza mu rengero bw'Uburundi abantu bakoze ibikorwa by'iterambere ku giti cyabo umenyesha makuru w'iradio na televiziyo by'igihugu umwe mu bakozi bamaze igihe kirekire mu biro by'umukuru w'igihugu n'umwe mu bana bo mu muryango wa president Nkurunziza ubwiwe ubushikiranganje bw'umutekano bwaheruka gushimirwa na Kizigenza nk'ubwakoze neza kurusha ubundi mu mwaka w'2013 Eroje Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
noneho tujye ibuta mu ntara ya Bururi ejo ku cyumweru bibutse imyaka 20 yuzuye neza abanyeshuri 40 ba seminari nto yaho ngaho ibuta bishwe n'abari inyeshyamba zarwanyaga leta icyo gihe kugeza ubu ababyeyi n'abarokotse baracyasaba ukuri n'ubutabera kuri ubu bwicanyi ariko na nubu amaso yaheze mu kirere umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda ejo yagiye ibuta kureba uko bibukaga
ibirori vyatanguwe igihe cy'isaha 4 z'umurango n'umugigwa wo guhezagira imva hakoreshejwe amazi bivugwa ko ahezagiye ivyo birori vyitabwe n'isinzi ry'abantu abato n'abakuze baje bava mu mihingo itandukanye y'igihugu eka n'abanyamahanga bari bavyitabiriye umwanya w'agacerere bafashe wo kwibuka abo bana watumye bamwe bagira umubabaro aho wabonako amoso zatembera hakaba n'abaturukishije amarira inyuma y'uyo mugigwa baciye binjira mu isengero iruhande y'izomva guhereza inkuka y'imisa Urongoye igisabisho Patiri Savin Sabiraguha agereranya urupfu rw'aba bana n'umurimyi yarimye agatera imbuto maze agateba kuronka umwimbu mu nyuma amaze kwimbura akaja mu kanyamuneza gushika naho ububabare yagize n'amagogwa atakivyibuka aha akaba yariko aremesha abavyeyi babuza abo bana babaye umwimbu w'urukundo hamwe n'ikimenyetso cyo kudahemukiranira ariko nubwo biruko abavyeyi baburiye kuri no seminare basabako ukuri kotohozwa kukaja ahabona gutyo bikabafasha kurekurira abagandaguye abo bana
yene ndamwibutse ndababara kuko ndi kwarosha udushikako no munsi ukuri ndanezewe cyane ndahimba ico nsaba ndumuvyeyi nsaba yuko bafasha mugabo ntanabinipfuza ngo abo bisaba abana banze ngo nibibuko nibigerende oya imana nibababarire umuntu abaye mu bindi woba mubi
tubasaba yuko nkaba babijejwe boca ba tuje imbere kandi bona yuko ntabuze je nyene tugashobora kuza gukenguruka iby'Imana yaduhaye
no ku ruhande rw'abanyeshure bacitse ku icumu barasaba ko ukuri koja habona ku rupfu rw'abagenzi babo ariko kandi bafise umubabaro uko nubu hakibonekeza abantu bacicana bahorana amacakubiri ayariyo yose umwe muri abo banyeshure bacitse ku icumu akaba narongoye ishirahamwe rihurikiyemwo abiyemeje kubera umuco abandi ariryo Lumière du Monde Jean Nepo Bironkwa ahantu ravuga ati
byagaragaye ko twashoboye kuguma hamwe ariko iki ni kimenyetso kibindi cyerekana ko kino gihugu cyacu cigije mu rwango rwinshi gushika naho abantu kandi arabantu bakaba gakora ibintu nk'ibi cobera intahe ibona ku bantu bose bagishwa ko bafise umugira w'amacakubiri muri kino gihugu cy'u Burundi akamenya yuko ari imbuto mbi twobaye niho neza dushobe kurondera ibidushira hamwe
indongozi di seminari yibuta zico gihe aba bana bagandagurwa zivuga ko muri bino bihe u Burundi burimwo vya politike ugutanga ikigongwe arico cyonyene co tanga ishusho nziza y'umwumvikano ivyo Patiri Zakaria Bukuru akabivuga afatiye ku biganiro biriko biraba hagati y'abarundi.
Nabaye ngahe buta nta muntu atabiza makungu yose arabivuga. Icyo navuga no munsi batweretse inzira yonyene ishobora gukiza abarundi. No kuvukana. Mana yadusangije Burundi ngo tuvukaniremwo aho kuburyaniramwo. Amahoro azoboneka mu Burundi kandi azoca mu biganiro. Amahoro iterambere ririmo umuvukano ntibirimo kwicana.
Twibutse ko aba bana bibuta bishwe mu ijoro ry'uwa 30 ndamukiza mu 1997 amakuru dukura mu barezi biyo seminare yibuta yemeza ko abo bana bazize ko banse kwigabura bakurikije amoko yabo nk'uko bari ko babisabwa n'imigwi y'abagwanyi bico gihe yagwanya leta ivyo bikaba byatumye bafatwa nk'abamaratiri bibuze umuvukano na bugingo nkungu mu seminare y'ibuta mu manuko go Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Hashize kandi imyaka 45 mu Burundi habaye ubwicanyi bukomeye mu 1972 ubu bwicanyi bwakurikiwe n'ubundi mu bihe byagiye bitandukana ikintu cyatuma ubwicanyi hagati ya bonse rimwe buranduka Burundu mu Burundi niki Professor Deogratias Ntinahamira na Terence Mushano umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ase genocide babiganiriho na mugenzi wacu Frederic Nkundikije mukanya mu kiganiro muri sanga Professor Ntinahamira ni utangira
no kubwira yuko igituma kuva 1973 atara ibintu bwicanyi bwagiye buhandanya nuko atanyishu yigeze ishakwa ironderwa abantu bagize ubwo bwicanyi bwo 1972 nibo babandanije batwara imikeyiheze urumva ntibari bafite icyumweru cyo kugira ngo bashyire ahabona ibyo kandi bagerageze gukuraho nama ndabivuga ejo nitwarahuye na nyakwigendera bagaza nzenda bamubwira ndi n'ukuri nariragiye kuko iyo mugerageza mugasoma mubibondera abantu bishe abantu murabazi abasoda b'abakoloneli batwara amakambi murabazi abagize amafosetike amafosetikomine murabazi none abo bantu bose iyo murondera abo bantu bangahe ari 1973 ari ijana mukabashyira ngaha mukabasiga urubanza mukagira icyo mukoze nta kintu kigeze gikorwa rero kuva icyo gihe nibyo bituma ubona abantu bose baguma bagenda mbe ubona nabo biteye isoni kubona iho abantu batanguye kuvuga ibyabaye hahise imyaka 45 atanu umuntu n'umwe yashobora gukura ururimi mu kanwa ahubwo adashobora no kurira umuntu wiwe adashobora no kumenya iyo yajyanye adashobora no kuganduka adashobora no kuvuga ibyabaye urumva ibyendagahambere mu mugenzo w'ikirundi bishoboka hanyuma rero kimba ndiko ndibaza uwe yageze cyane cyane kwita ibyabaye kuko igikuru ni ukuraba aho tugeze no kugerageza kubaka iyo tujya nicyo kintu kiriho gikomeye cyane ibanza bishoboka mu gihe tubanje kumvikana tukumva kimwe kahise k'igihugu cyacu
kumva kimwe
ingene ibintu byagenze
kumva kimwe n'ikintu gihambaye cyane rwose mushya ntahe Deogratias se Ntinahamira ari nacyo gituma nashaka kubaza mushya ntahe Terence Mushano mu Burundi iyo wavuze ubwicanyi cyanke bamwe bakavuga ngo ihonyabwoko naho bitaremezwa kenshi na kenshi umuntu avuga usanga avugira ubwoko bwiwe hoko gwiki kugira ngo abarundi hagize ubwicanyi buba ubukorerwa abatutsi buba ubukorewe abahutu bose babonesha kimwe kubwo bwicanyi butemewe ko n'ababukoze bateza guhanwa ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bashire imbere inyungu z'Uburundi niki
huko abavuze imbere yanjye babivuze namwe bwenyine mu ijambo ry'intangamarara mwavuze yuko ibara amaraso ya sese yisubiriza kubera ari ibihonyabwoko kandi icyaha cy'agahomera buntwa cyaha n'ibyaha byo mu ntambara byabaye bigeze bihanwa mbere yuko dushyika mu ntwari z'imyaka 45 y'abantu bicanye mu Burundi amaraso agaseseka bamwe bakavuga ko ariho nyabwoko ry'abatutsi abandi ry'abahutu hariho imyaka 52 iheze hishwe abatutsi bo mu bukeye no mu busangana imbere yaho iyo imyaka 65 bahana ababikoze kumbure 72 bari gusa byari gusa haraheze imyaka 29 ntega amarangara ibaye haraheze imyaka 24 na 93 haraheze imyaka 20 ya busa haraheze imyaka 2 mu mwaka w'2015 ikibabaje nuko bamwe iyo biherereye kujya nyine mu bivuga baguma bivugira ihonyabwoko ryabashyize baba abahutu kwabo babaza abatutsi kwabo none rugenda gute kugira ngo abarundi babone buto bwimbi nuko perezida wacu w'ishyirahamwe ase genocide Cirimoso akunda kubivuga ati nta mpari zibihuza kandi kirazira gukangariza ko iyo abantu bakangarije ko hacamira ugwiri aho kumera ibiterwa byiza iyo abantu bicanye abandi bakabireka ibindi n'andi maraso arasubira agaseseka umuti uriho nuwo nuko hoba ukuvugana ukuri kujya amasezerano yarusha yabivuga neza uwo mugu wo kuvugana ukuri ukaba uhagarikiwe n'abantu bagenwe na ONU bakaba abo bantu batari mu bwoko bw'abahutu cyangwa abatutsi niho badahengama hanyuma ibu rero uwo mugwi abanyamategeko bashyizeho kuvugana ukuri n'ukurekuriranira bari babuze yuko hariho abo muri mpuzamakungu ONU boba organe consultative baca barabahaho muri ofisi yo komisariya Droit de l'Homme mugabo leta iheruka kwiyamiriza uwo mugwi wari washyizweho na leta abo baca barabivamo gukorana na CEDEAO ONU mu gihe twebwe tubona yuko dushaka ukuri mugabo ntidushake ko hari abandi badufashe tuva twipfuze hari ikindi kibuze mu masezerano mpuzamasezerano yarusha aratekanije ubutungane nk'uko Hakizimana yabisabye
nk'uko
ubutungane
ubushya nawe mushano muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kuvugana ukuri ariko ikibazo cy'uko umurwi utobamwo abarundi ni kwa kuvuga ko mu barundi atamuntu umushiga ntaye yoba hari mu barundi hari abashinga ntahe ikintu gihambaye nuko abarundi bonyene bo kwizigiranira bakaraba abashinga ntahe bijunja akaba ari bo imbere ko nkuko mubivuze n'abanyamahanga kenshi na kenshi mwarabonye ko mu Burundi bagerageje kumvikanisha usanga umurwi urya ubarega ko bahengamye uwundi nawe ukabarega ko bahengamye ico ni kibazo gihambaye cyane rwose abarundi bakwiye kwicarira reka tubibutse ko turiko turabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Jean-Marie bino neza amahoro murafite ikibazo murafite ikimviro
mbona igeje mbona gyanterere
yego
ndukurikiranye zabaye kiriya geze ubwishingira butungane novuga ko atantwaro nzizira habaye bavuga ngo ize guhana intwaro zose z'amatsisa bajya bironde inyungu tsinda zabo gusa nkuko urabona twagize muri 2005 turonsa gahengwe bari gushya abanza bakabandi abantu bakoze ibyo bintu bagahanwa mugabo wabona nabo nyine kugeza ubu naho barondera nabo barafite ayandi madosiye azobagira mu yindi myaka iri imbere urumva ntabyo bokora tutabonse intwaro ibereye bitokwama dupfa ko busa tuvuga ngo bacyo baragandaguwe bihere iyo nyine murakoze
murakoze Jean Marie Ricardo ni jambo Eric mwiriwe neza Eric muratwumva
ego
murafite ikibazo ikimvuye mu kane gatoye cyane rwose
je kibazo nari mfise agira mbazo abatumire ni giki babona cokogwa kugira tuzobe mu mahoro twogaruka turiko turakora kuko nubundi ibyo bari bategekanya abanyapolitike bahari nk'umugwo wo kuvugana kuri no kurekoranira mbona taco uzovamo wafata gute umuntu ari konseye yatowe mu mugambo kerekonko ukaca kumushyira muri uwo mugwi ntituzi ko yavuye mu mugambo azohava aca avugira uwo mugambo rero mbona nuko borondera abantu batagira aho begamiye nk'ari mu mashyirahamwe yigenga nibo bashobora gufasha muri uwo mugwi nuko murakoze
Eric Mushyanae de Gracias Nkinahamira bashinga ntahe Jean Marie na Eric basana bati zeye ikaba dafise icyizero kinini cyane cyane kubikorera ba murundi bavuga ko kudahana ari ikintu gihambaye cyane rwose ikaba n'ukwizera uyu murwi nagira mugire ico mubabwi
yego cyane numbirije Jean-Marie na Eric ariko imbere yaho nari numbirije na Terence Mushano reka mvuge kuri sengere ndabikurikiranye ikintu cya mbere cyo nubwira nkiga mu gifasha bose kugira ngo batore ibintu byaje nuko bana mushene yafite ngo ubundi wese aguma avuga ko ubunyabwoko byabaye ku bwoko bwiwe agira ndamubwire yuko ahageze yabwiriza kumenya ko nyabwoko icyo ari cyo we yabwiriza akiri mudogere niyo nyabwoko n'ibikiya bitandukanye agira ndakubwire yuko ihuzabwoko ryabaye ku bahutu mu 1922 ryateguwe icyo kintu cya mbere no kubwira byateguwe kuko ndashobora kubona umuntu bagenda bashyiga ku ishuri bafite lisite bahamagara abantu bapakira amakanyo y'abasoda kandi bagapakira mu miduga y'abasoda urumva n'ikindi kiba cyateguwe cyangwa bakarondera umuntu w'umufonksiyoneri ari muri provensi cyangwa komine kanaka ugasanga baramufashe mu papiye rimwe n'ubundi uri makamba n'uri mu kibitoke cyangwa uri mu kirundo bakafatirwa rimwe nitwereke rero ko bateguye bariteguye hanyuma rero ikindi nacyo gikomeye ni uko byari bitumbereye umumubi w'abantu mu by'abantu ubwoko bumwe kuko bose bivuze neza ko ari bose ashobora kuba ari umututsi we yagiye kubera yaguye mu mbero bariho turabazi n'amazina turamaze kuyaronga abashobora kuba baguye mu mbore kubera bari banyegije abahutu hanyuma baca barabica kubera ibico urumva byagiye bikurikirana ubwoko bumwe umugwi w'abantu akabwira gatatu ikomeye cyane nuko bakoreshejwe byo bwa leta kagize bwakozwe na leta ukoreshwa ibigo bya bwa leta bivuze kubwira ko batwara amakamyo mu mashuri kujya gupakira abana b'abanyeshuri bivuze kubwira yuko hagenda abakozi ba leta umukozi wa musitandari cyangwa umusitandari niwe wagendaga agafata abandi bagafata abandi bakabajyana ku ikomini kandi ikimenyamenya ni uko amafoto komini ubu tujye tubita ibituriro ni byo zina ry'ikirundi twatoye ibituriro biruzuye ku makomini nka yose ahantu hari komini zigiye mu 2004 biri ku makomini ibi nabyo biri ku makambiriteri ibi nabyo biri ku maprizo niho hari ibituriro ibyo bituriro twarabyaruye ubugizi kuri 2005 yego abyo n'ibintu bidoheza bikarondegwa bigatozwa bakamenya ko ibyo byose 2005 ari by'icyo gihe iyo umuntu yari ko aravuga ati 83 2002 93 n'ahandi yego kuko nta muntu yapfuye akwiye kurenzwa ku ruhu rw'amazi byiza nuko twabitahura byose reka nje ko rero kuri iki yavuze Eric yavuze ati mudemiseri hari abaje twa tuzi ko ari bazobihera ko baratangura kubigira nabo barafite amadosiye yabo banyegeze yewe n'ukuri amenyere kuvuga ibintu nkomoye iyo umuntu adatomoye agapfa kubwira icyo ubona ko aba ariko arabeshya nta kindi abarundi twarabayivuze ntituramenyera kuvugana ukuri kuvugana ibintu bitomoye nawe araza agasira ikintu ngaho gusa ngo hari ibyo yiyagitse abanyegeza umugabo ntavuga ibyo ari namwe bw'abajenerisi bamuze mwababaza batomore kuko niba natwe dushobora kugira ngo twishyure
reka ni ibyo bibazo bya Jean Marie na Eric tubibaze na Mushyantahe Terence Mushyantahe nawe nyine agire icyo abivuze
nicyo nk'uko Jean Marie yabivuze wikenewe intwaro ibereye bone bizaro na kintu cyiza mu gihugu mu bihugu kuko iyo bimeze gutyo nta n'amaraso aseseka nta n'ubukene butugereza abantu bubaho ikindi yuko abantu ike zo kuva bashyiraho ubutungane bashyiraho inyishu zibereye ariko ngarutse ku byo de waheje kuvuga nibyo njye sinabeshe abantu bose biyegeka ko ibyabo namwebwe mwavuze mutabarundi w'abashinga ntahe bariho mugabo bazogenwa nande abazobagena bazobarabo babanje kubaza abo bantu bati umuntu nta gatosi mu muziko babashizeho nk'uko tubona abandi babashize nta muti urama uzobaho mu bisanzwe hakenewe umuti urama amahoro atari amahoreranye ikindi rero akwiye kumenya ni uko negasiyonisi narindi rero hananka kuvuga nti ntibitwebwe cyangwa bariya igituma tukeneye abo muri oni ni uko aribo bafise ububasha bwo gukarishya neza icyaha cyabaye ko ari kimwe twebwe rero twoheza tukabashikiriza amagogo yashitse hanyuma nabo bakadufasha gukarishya ubundi tugiye turabyivugira nta rukiza ruzoboneka mugabo igikenewe ni iki abahutu n'abatutsi barakwiye kuraba inzira imwe kuko amagogo ashikiye umwe n'ubundi ntamukingira
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresi ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika Radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero nshuti zacu amakuru y'umura kakanya n'ahangaha ahagarariye ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika andi makuru ni mukanya saa moya n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi murakarama.